mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 88.3 ya radio Injuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Inaha i Washington DC ni Eugenia Mukankusi wasuhuza kandi mba ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Ni ibiganiro tubategura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi birakomeje. Uyu ni umunsi wa 15. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa se abahagarariye amashyaka bakomeje kumvikanisha ingamba zabo.
Abantu bama mu manza z'urudaca ugasanga aragurishije inka yiwe kugira afate ingendo agiye kuburana. Nicyo gituma rero tugiye guhagarukira ikibazo kijyanye n'abacamanza barenganya.
Ubu ni Evariste Ndayishimiye userukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu Rwanda ho leta irateganya gushyiraho ikigega kizafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu bwasubijwe inyuma na COVID-19. Naho abaturiye ikiyaga cya Kivu barishimira icyambu kirimo kubakwa mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko kizoroshya ingendo n'ubuhahirane hagati y'uturere dukora ku kiyaga kinagabanya ikiguzi cy'urugendo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye n'izivugwa hirya no hino ku isi hamwe n'amakuru ya siporo n'imikino ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Ejeni. Igisata cyawo ni kijejwe impunzi hashye regishikiriza ko imiliyoni 5 z'abanyagihugu bakuwe mu ngo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri abo umuliyoni 1,200,000 ni abo mu ntara ya Ituri. Hashye regishikiriza ko injyane zifatiye ku moko hagati y'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu hamwe n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema zibandanya kwiyongera. Abagenduzi ba ONU batohoje ko agateka ka muntu kahungabanijwe inshuro zirenga 300,000 muri teritwari ya Jugu ibamwo abahema mu minsi 60 iheze. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko ibitero hafi 50 ari byo biba ku munsi muri abo banyagihugu. Amoko y'abalendu n'abahima yamyashamirana kuva kera bafa ubutare bw'inzahabu na peteroli biri mu butaka bw'iyo ntara yabo. Abasirikare 3 mu nteko za ONU muri Mali barishwe, abandi 3 barakomereka mu gatondo ka kare ko kuri w'Imana igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu cyatezwe mu ibarabara. Umuvugizi uwo mugwi wa ONU Olivier Salgado yashikirije ko abo basirikare bamuka muri Chad bari mu bikorwa byo gukizura mu ibarabara ryo mu ikomine ya Agueloque mu buraruko bw'igihugu. Mali iri mu rugamba n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2012. Intambara zimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare hamwe n'abasivile baharurwa mu bihumbi. Umutaliyano kazi akoresha hamwe ry'abagira neza yari yaranyujwe mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia ubu ari degembya. Silvia Romano yashitse Roma mu Butaliyano kuri uyu w'Imana inyuma yo kurekurwa hanze y'umurwa mukuru Mogadishu ku munsi wa 6. Abategetsi ba Somalia bajejwe umutekano babwijwe rya Amerika isagara cya Afgoye ku birometero 30 mu burengero bwa Mogadishu. Uburyo yarekuwe ntiburatangazwa. Romano yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abataliyano imbere yo gutwarwa n'abantu bitwaje ibirwanisho mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2018 muri komine ya Kilifi muri Kenya. Ingene abo barwanyi bamutwaye muri Somalia gushika ubu ntibiramenyekana. Abategetsi muri Libya bashikirije ko abantu 3 bishwe, abandi barenga 10 barakomereka mu gutana mu mitwe gukomeye kwabaye ku munsi wa 6 mu karere ka Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Ibisasu byaguye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mitiga yononye ibikono bibikwamwo ibitoro by'indege hamwe n'indege zunguruza abantu. Leta ya Libya yemewe na ONU yagiriza inteko zishyigikiwe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye ibyo bitero. ibisata by'ishiramwe mpuzamakungu ONU biragabisha abimukira n'impunzi bafata ingendo mu ibahari Mediterane ko bashobora kuhasiga ubuzima. Bagiriza ibihugu bya Buraya ko bibandanya kubuza ubwato bwabo kurondera no gutabara abimukira bari mu kaga. Ibiro bya ONU bijejwe gato y'akazi na muntu bishikiriza amakenga ku makuru y'ubwato butabara bwase gufasha abimukira bari mu kaga hagati muri Mediterane. ONU ivuga ko iyo nyifato iterwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na politike zabyo zibuza abatabazi bigenga kurondera no kurokora abimukira. ONU itera kamo kandi isaba ko hogarukirwa umugenzo wamyeho wa kera kandi ugengwa n'amategeko mpuzamakungu wo gutabara abageramiwe mu mabahari. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi b'igihagararo mu gisata cy'amagara y'abantu muri perezidanse ya Amerika bahisemo kwishyira mu kibanza cya bonyine inyuma yo kuba barakoranye ko mu minsi iheze n'abanduye umugera wa corona. Abo bategetsi ni Stephen Hahn, umutegetsi mu kigo cya Amerika gishinzwe kugenzura ibifungurwa n'imiti, ubundi ni Robert Redfield arongoye ikigo gishinzwe gukinga no kurwanya indwara aricyo CDC mu funyafunyo, hamwe na Anthony Fauci umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira. Abo bategetsi biyongereye ku mukozi ategurira Perezida Donald Trump ibifungurwa, hamwe na Kathy Miller ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro by'icegera cya Perezida Mike Pence batowe ko banduye. Bompi Perezida Donald Trump hamwe na Pence bama bipimishije buri munsi, ariko ibipimo byabo byerekana ko batarandura.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomeza noneho mu karere k'ibiyaga bigari, duhereye mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora ya perezida, ay'abashingamateka n'ay'abajyanama b'amakomine bikomeje. Ejo byari bigeze ku munsi wa 14. Mu bibazo abakandida bagarutseho cyane harimo icyo gucyura impunzi, kuvugurura imigenderanire n'akarere ndetse n'amahanga, guteza imbere ubukungu n'inzego z'umutekano n'ubutabera. Ni inkuru migezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Nyonkuru.
Igikorwa cyo kurondera amajwi mu matora adasigaje n'iminsi 10 kirabandanya mu Burundi. Intara zose z'igihugu zisa n'izimaze kubona n'imiburiburi umukandida umwe. Evariste Ndayishimiye asarukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari mu bumanuko bw'igihugu imakamba aho yagiye avuye Matana. Yemeje ko ku butegetsi bwiwe niyagira amahigwe agatorwa impunzi ubuzibarizwa mu bihumbi birenga 300 zizotahukanwa.
Igihugu kiryose nk'ikice wacu kirimo amahoro, kirimo impore, ukazaumva ngo hariho umurundi yitwa impunzi. Yemwe icyo rero tugatucambarire abarundi umwe wese abimuhiriwe atungatunganirwe mu byiwe. Aba bahezwe n'abanyepolitike no kubagarukana bidatevye bitahira abanyepolitike bobo bazi ibyo bakora baraguma bahendwa n'umukoroni mugabarundi nibitahira. Narababajwe n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu baguma babona mwengana impunzi urazayo bagowe gantuze warabarundi bene wacu. Tugiye kubikora ivyo nta numwe azokwitwa ngo ni impunzi ngo kubera vyamunaniye gushika mu itongo ryiwe.
N'igisata c'ubutungane ntazogisiga inyuma mu gihe yarari mu gice kirimwo imanza nyinshi z'amatongo.
Abantu bama mu manza z'urudaca kubera barenganywa, ugasanga aragurishije inka yiwe kugira afate ingendo agiye kuburana. Kubera iki? Sentare y'intango irenganya. Nico gituma rero tugiye guhagarukira ikibazo kijanye n'abacamanza barenganya. None wewe ucurubanza ku izina rya bene gihugu ucurenganya bene gihugu rero ico kibazo kijanye n'ubucamanza tuzogihagurukira cyane.
Gaston Sindimwo ubu ageze mu Rugigi avuye mu Cankuzo, uwo asarukira umugambwe w'abadasigana IPRONA icazoshira imbere no kunagura urwego rwa gisirikare n'imigenderanire.
Mugatora IPRONA tugiye gukora udushekose abajeje umutekano abasirikare n'abapolisi nabo nyene bongereza umushahara cyo kimwe n'abandi bakozi bose. Nimwadutora tuzoja twugurura imbibe zose imigendane y'Urundi n'ari makungu asubiye isamirane kuri kwane
kuri ico agatogwasa asorokira umugambwe SNL amwongerera ko imigendranire mu by'ubutunzi n'amakungu uyu urugendo gwiwe rumugejeje mu manuko bw'igihugu avuye muri Bujumbura rirare no mu Rumonge
ariho kandi n'umugambi twokwita kwa uwo wa karere twoshobora kurangurana n'ibihugu biri mu burengero bwacu cyane cyane Congo na Angola uwo gushyira umunsi Burundi bitegemeye ubuhora wo mu buseruko none mu gihe w'ingorane hariya mu buseruko byo cyabigenda gute ino mu burengero atage gucisha nawe turiyumvira yuko boba kugirana amasezerano n'ibyo bihugu tukaraba ukuntu kubakwa ibarabara ry'indarayi yohuza Tanganyika niba hari ya Atlantique hari i Rwanda muri Angola arabaza kugira amasankara y'izuba cyane y'umuyaga amasoko atangwe hanyuma muyaga kuba ugwizwe umaze kugwizwa wewe urashaka kubona ati ibi bigati byacu ngaha ndashobora guhinguramo iki cyane kiriye iryo soko ushyire nawe ngaho ubikore uduhera akazi rwawe
abakandida bariko bariyamamaza ntibasiga inyuma kwemanga ko hamwe batowe bazukubahiriza agateka kazi na muntu Dieudonne Nahimana uwigenga ageze mu rugigi arabigaruka ko
ingingo yameze shiri imbere nuko atamuntu azoziri cari ubuzima bwa kiremwa murundi wese kiremwa muntu wese w'umurundi butegereza kubahirizwa umuntu azokwica umuntu umuntu azohohote ubuzima bwa kiremwa muntu amuhori cari atigize kuba cyangwa mu ibyo yumvira mu bya politiki ntituzomwihanganira tuzomuhana urugezo rwa igihugu cyose kibimenye ko ubuzima bw'umuntu bufite agaciro umuntu wese ategereza kubahirizwa mu iteka ryiwe
abakandida bagera ku ndwi bariko bariyamamaza mu gihugu cyose basigaje ikiringo cy'indwi imwe kuko bazosozera ibyo bikorwa ku munsi wa mungu itarike 17 bazoca bafata karuhuko k'iminsi ibiri maze ku wa gatatu be n'abanywanyi babo baburabire mu rugi kugira ngo bitabe amatora nyezina n'amatora gushika ubu atandorerezi n'imwe mvamakungu ziratangaza ko zizo yacungera n'abaturuka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bari babisavye leta y'u Burundi yababwiye ko igihe cabaheranye kuko bategerezwa gushika mu Burundi kera bakabanza guca mu kato kugira ngo basuzumwe ko atamugera wa corona binjiranye mu gihe akato kamara iminsi 14 vyumvikana ko naho bogenda kuri uyu wa mbere bazova aho basuzumirwa amatora yaraheze n'ivya yavuyemwo byaramaze gutangazwa n'umugwi ujejwe amatora CENI gusa igihugu cavuze ko cikwije kandi ko hari amashiramwe ahagije mu gihugu azocungera ayo matora Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya America
arakoze Pierre Claver niyo nkuru ugushyamirana mu cyaga cya Rweru hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abo Rwanda yatumye umusirikare w'umurundi yitaba imana intandaro yabyo na barobyi b'abarundi barenze urubibi uburundi buhana n'u Rwanda mu kiyaga cya Rweru inkuru ijwi rya Amerika rikesha abanywanyi bayo murayisomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
umusirikare umwe w'umurundi ni wamaze kumenyekana ko yaguye mu ruhererekane rw'amasasu gumvikanye mu kiyaga Rweru ku ruhande rw'intara ya Kirundo mu Burundi uko kurasana kwari hagati y'abakeka kuba abasirikare b'u Burundi n'abu Rwanda bacungera umutekano mu mazi amakuru dukesha abanywanyi b'ijwi rya Amerika kandi atohojwe bihagije avuga kuko gushira nako kwabaye hagati y'isaha 9 n'igicumi ku muhingamo wa gatanu aya makuru amenyesha ko abasirikare b'ibihugu byombi bariko barakizura mu kiyaga Rweru kibatandukanya batumvikanye ku rubibero batandukanye hagati mu mazi abasirikare b'u Rwanda bo bari bubarasha Abarundi babagiriza kuvogera amazi y'u Rwanda mu itangazo ry'ingabo z'u Rwanda bamenyesha ko abarovyi bari baje bava mu Burundi barenze urubere ruri hagati mu kiyaga Rweru abasirikare b'u Rwanda babategeka gusubira inyuma abasirikare b'u Burundi nabo baca batangura kurasa bari ku ruhande rwabo abasirikare b'u Rwanda nabo baraheza barabasubiza ingabo z'u Rwanda zikamenyesha ko ku ruhande rwabo atanu umwe yakomerekeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke twamurondeye kuri telefone yiwe ngendanwa kugira gica tubwiye kuri ibyo byabaye mu kiyaga Rweru ariko ntiyatwitavye ubaye ubwa mbere abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda bashirana ko mu kiyaga Rweru kuva mu mwaka wa 2015 imigendranire y'ibyo bihugu bibanye itosikajwe n'ibazo bya politiki u Burundi bwinjiye mu ico gihe yamara barovye bakorera muri ico kiyaga Rweru bari bamaze guhura katari gake n'ibazo by'umutekano ku ruhande rw'u Burundi harabagiye barafatwa mu nyuma bakarekurwa n'abasirikare b'u Rwanda. Hari n'uwaramaze kwasiga ubuzima arashwe ku ruhande rwa komine Busoni mu Burundi.
Desire Hatungimana arakoze kutugezaho iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo. Noneho twerekeze mu Rwanda aho leta itangaza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe izaba yamaze gushyiraho ikigega kizafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu bwasubijwe inyuma na COVID-19. Asumta Kaboyi, ikigari mu Rwanda, abaye inkuru irambuye.
Ku ikubitiro cy'ikigega kizashyirwamo amafaranga agera kuri miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda, leta yumvikanisha ko aya mafaranga azafasha mu kuzahura ubucuruzi bw'abikorera bwazambye. Minisitiri w'imari n'igenambigambi Uziyendagije Imana asobanura ko iki kigega kizafasha abacuruzi bose bahuye n'igihombo kongera kuzahura akazi kabo.
Iki kigega turateganya ko cyajyamo nka miliyari 100 z'amanyarwanda ya leta, ariko tukakomeza tukashaka nandi n'abandi bashobora kushyira mu mafaranga kugira ngo cyaguhe kurushaho. Turateganya ko mu gihe cy'icyumweru kimwe cyaba gitangiye. Muri rusange kiga kizafasha ubucuruzi ubwo ari bwo bwose bwagizweho n'ingaruka. Hari ibipimo bizagenderwaho kugira ngo ababirimo babone amafaranga aciriritse ku gihe cyiza, noneho bongere bakore bihutishe imirimo. Harimo ndetse n'amasosiyete kuko biciriritse cyane n'ibitoya nabyo birimo, ku buryo bizahabwa inguzanyo za make ndetse n'ingwate.
Kimwe mu bintu byahungabanijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, urwego rw'ubukerarugendo rufata umwanya wa mbere, rwari ruherutse gutangaza ko mu kwezi kumwe gusa kwa gatatu rwahombye agera kuri miliyari 35 mu mafaranga y'u Rwanda. Uru rwego ni rumwe muzafashe ya mbere mu gutakambira leta ngo ibashyirireho ikigega cyazabafasha kuzahura ubucuruzi bwabo nyuma y'icyorezo. Abikorera cyane cyane mu bari mu bukerarugendo n'amahoteli baravuga ko leta ibatuye umutwaro. Bwana Nsengiyumva Burakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora mu mwuga wo kwakira abantu hoteli na resitora, yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Cyaki turemereye ni ibijyanye n'amadeni abantu babakoresha. Iyo udashoboye kwishyura banki nta kindi ikora igurisha imitungo yawe. Iyo nyungu rero kenshi usanga iri hejuru cyane, guhera kuri 18 kugeza kuri 24. Iyo nyungu dutanga kuri buri kwezi ubu ari amafaranga mu byo turimo tuganira no kureba noneho uburyo ki iyo nyungu yagabanuka, none bigatuma n'amafaranga wishyura buri kwezi agenda agabanuka. So urumva rero ni umutwaro twatwikoreye, ariko urumva ko leta iba yabitekerejeho.
Leta iherutse gufungura ibikorwa bimwe na bimwe kuva tariki ya 5 ku kwezi mu rwego rwo kongera kureba uko ubukungu bwatera imbere. Urwego rw'abakora mu by'amahoteli n'ubukerarugendo rugasobanura ko nubwo hashize icyumweru ibikorwa bimwe bifunguwe bo batarongera gukora.
Kuvuga ngo twatangira gukoraho ntabwo ari ibintu byenda guhera ko bigera ku rwego twari turiho, kubera kuretse na no kuba twarafunguye yego. Urazi ko mu ntara ntabwo abantu bagishobora kuva mu ntara imwe ngo bajye mu yindi, ariko imipaka iracyafunze, ubwagendege buracyafunze, kuko ubukerarugendo ni ikintu mu by'ukuri kidashingira ku karere, umurenge cyangwa igihugu kimwe gusa. Ni urusobe rw'imigenderanire iri hagati yaba uturere, intara, ibihugu n'isi yose muri rusange. Rero kuva iki cyorezo kitari cyayagira ngo habonekeye umuti ukivura cyangwa se urukingo, ntabwo ari ibintu byahera ko bivuga ngo birazamuka bigere kuri rwa rwego.
Leta y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI bari baherutse kuvuga ko mu mwaka w'2020 uzarangira umusaruro mbumbe w'igihugu uzamutse kugera ku 8%. Minisiteri y'imari igaragaza ko iki cyizere cyamaze kuyoyoka, kuko kugeza ubu u Rwanda na FMI bagaragaza ko umusaruro mbumbe ushobora kuzamuka kugera kuri 2%, ariko nabyo bishobora guhinduka kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda.
Ubu nta muntu ku isi wavuga uburyo ingaruka nyayo y'iki cyorezo, kuko gikomeza, ntawe uzi igihe kizamara, ntawe uzi n'uburemere bw'ingaruka zacyo ku buzima bw'ibihugu. Niyo mpamvu rero imibare igenda isubirwamo, uko hagenda haboneka imibare mishyashya niko ibyaha ibihugu yambye mpuzamahanga igenda isubiramo iyo mibare ariko ni ibintu bigenda bihinduka n'ubu twagiye twitusura imibare none dukoranye na IMF twavuye kuri 5% turamanuka tujya kuri 3.5% ubu turi hafi kuri 2% nubwo bitari byarangira neza
nubwo abantu banyuranye bakomeje kugaragaza ko iki cyorezo kizasiga benshi mu bukene bukabije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ubukungu bw'u Rwanda butazazahazwa n'icyorezo cya virusi ya corona ibi mukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana n'abashoramari barenga 400 bari mu bice hafi ya byose by'isi ibibazo by'aba bashoramari byumvikanagamo impungenge cyane cyane ku bukungu bw'ibihugu nyuma ya COVID-19 kuri iyi ngingo umukuru w'igihugu asanga urugamba rwo guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo rusaba ubufatanye bw'ibihugu yagaragarije aba bashoramari ko by'umwihariko ubukungu bw'u Rwanda bwari buhagaze neza muri iki cyorezo gusa ko nubwo umuvuduko bwariho uzagabanuka ngo hari icyizere cy'uko butazazahara cyane Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi harakoze kuri inkuru mu Rwanda kandi bamwe mu baturiye ikiyaga cya Kivu barishimira icyambu kirimo kubakwa mu karere ka Rubavu barasanga kizorushya ingendo n'ubuhahirane hagati y'uturere dukora ku kiyaga kandi bikazana bagabanyiriza ikiguzi cy'urugendo mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye
kuba kitari cyubakwa ibintu ni désordre bikorwa muri désordre bino abarakajagari ubonaye
uyu kimwe nabandi batuye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu n'abakoresha amazi mu ngendo n'ubwikorezi bw'imizigo itandukanye bavuga ko kuba nta cyambu cyari gihari byari imbogamizi ikomeye uretse kuba nta cyambu cyujuje ibisabwa cyari gihari nta n'ubwato butwara abagenzi bugikora kandi hari umubare utari muto wakabaye wifashisha amato mu ngendo zigamije ubuhahirane n'ibindi nk'uko bamwe mu baturage babivuga
muri make icyambu kije ni igisubizo
cyubatswe icyo cyambu iyo nzira yo mu mazi byaba ari ibyo bworoshye cyane
habeho amato menshi agenda asimburana ubu ndamutse nciye mu mazi narari bugarura bugacya nkakomeza nkagenda urukumva ndaye mu nzira
konsere n'abagenzi bagenda muri icyombo gitwara abagenzi ubu ndacyo hari cyombo cy'itwara Rwanda cyatwaraga abaturage abagenzi ntacyo mu gitwara abagenzi gihabo ni bitwara imizigo gusa bihari abanga byo mugurumva ni esheke abantu babonye bababaza ngo cyacyo mu cyagendaga kiriye cyacyo mu cyagendaga kiriye birabangamye mbese ubwo ndabantu genzi bakigenda mu cyambo kandi menshi baba bakeneye kugenda no mu mazi
cyadufasha cyane cyo dufasha cyane hano hagakomera kandi tukabona ukundo bajya bagenda
atwe bibaye ngombwa tukabona nkubwo bwatubugezweho byadufasha navano nkagira cyangwa nihuse ku masaha ane nkabangeze cyangwa mwanya na hakoreshaga amasaha 12
ubwato bw'imbaho bwahoze gutwara abagenzi bajya nkarutsiro bakaviramo muri Nkora abandi kukibuye mu karere ka Karongi Kirambo muri Nyamasheke cyangwa berekeza Rusizi ntibugikora cyakora babukoreshaga bavuga ko n'ubundi byabasabaga amasaha menshi hakaba nubwo baraye mu mazi bagenda bavuga ko iki cyambo nikimara kuzura bakabona n'ubwato bugezweho bizanafasha kandi n'abatwara amato muri rusange kuko bavuga ko bagorwa no kubona aho batsika ubwato ari byo guparika uyu atwara ubwato bw'imizigo
kuko icyombo cyaguye kwibuye abari muri siko uko gishobora gutoboka kenshi hari igihe duparika ahantu ugasanga hari amabuye turafashwe nta nubwo kandi biba binemewe ko umuntu yatsika ariho hose ariko tukanagira ikibazo cy'uko nta hantu hari ibyambu byemewe n'ubundi tugomba gutsika
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko iki cyambu n'icyuzura kizongera ubuhahirane n'igihugu cy'abaturanyi ari cyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko buzaba bwiyongera ku buhahirane busanzweho hakoreshejwe inzira z'ubutaka Bwana Gilbert Habyarimana n'umuyobozi wa kakarere.
Hari umushinga wo kubaka icyambu cya Rubavu kizadufasha kongera ubuhahirane n'ubucuruzi bukorerwa ku mazi. Ahangaha tukaba tubafite icyambu kiduhuza n'utundi turere tw'intara y'Iburengerazuba ariko n'ubundi n'ibindi bice bikomeye by'igihugu cy'abaturanyi tunyuze kuri iki cyambu nabyo bizongera ubucuruzi bukomeye muzabibona kandi ubuhahirane bukaba ku rwego rwo hejuru tubibonera mu rwego rwo guhanga imirimo icyo cyiciro kizamuka
muri rusange ubwikorezi mu mazi iboneka ko bukiri ku rwego rwo hasi cyane mu Rwanda hari nk'abaturage bifuza gukoresha inzira zo mu mazi bavuye Rubavu bajya Rusizi babanza kugigoma bagafata ubwato bubageza Bukavu bakongera bakambuka umupaka bakabona ubugeri Rusizi mu mushinga mugari wa Leta y'u Rwanda wo kubaka ibyambu mu turere twa Rubavu Rutsiro Karongi Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Iburengerazuba dukora ku kiyaga cya Kivu byari biteganyijwe ko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwato butwara abantu 30 na toni 3 z'ibicuruzwa buzaba bwatangiye gukora mu kiyaga cya Kivu naho ubutwara abantu 150 na toni 10 bukazahagera mu mpera z'uyu mwaka wa 2022 ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA kivuga ko icyambu cya Rubavu n'icya Rusizi bigomba kuba byuzuye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha wa 2021 ibi byambu byombi bizatwara miliyoni 12 z'amadolari ya Amerika ni ukuvuga asaga miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kikazaba ari icyiciro cya mbere. Ikindi gice cyo gutunganya ibyambu bya Nkora mu karere ka Rutsiro, icyakibuye mu karere ka Karongi ndetse n'icyakirambo muri Nyamasheke byo byitezwe ko byazaba byuzuye mu mwaka wa 2022 mu gihe nta cyahinduka. Kuba imirimo imwe n'imwe yarabanje guhagarikwa nk'imwe mu ngamba zo gucubya umuvuduko w'ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona ndetse yanasubukurwa hagakora abakozi ba ngombwa gusa, hari abasanga bishobora kuzarogoya ingenga bihe yo kurangiza imirimo yo kubaka ibi byambu ntibirangirire igihe byari biteganyijwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kugaragirwa rya Amerika.
Muracyari kumwe na Adijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya makuru ya siporo. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi tariki 21 y'uko kwezi nibwo rizongera gutangira nyuma yo guhagarara kugira ngo abanyepolitiki babone ibibuga byo kwiyamamarizamo. Nubwo hari abashima icyo cyemezo cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, hari abandi bakinegura kuko ikiza cya COVID-19 ntaho cyari cyajya. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Izo nkino zizotangurirwa n'urukino rw'ikirarane hagati ya Musongati na Atletico Academy, nkuko bimenyeshwa na Yusuf Musi ajijwe igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Izindi nkino 24 zisigaye ni ukuvuga inkino 3 kuri buri mugwi zizoca zitangura igenekezo rya 30 ukwezi kwa gatanu, zisozerwe ku igenekezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu. Abakunzi b'inkino mu Burundi bakaba bamwe bamenyesha ko bari bakumbuye kororera umupira, abandi bati ntihari bwagere kubera coronavirus mu Burundi ikihatsi ndaro.
Ndabona yuko Federasiyo y'u Burundi itari kwiye gutanguza inkino, kuko kugeza ubu corona urabona ko yamaze gutera mu Burundi. Turarujya gwaruka rero turushize mu kibuga gose kumwene bica bigenda, urabe ingaruka rizo barufise. Je mbona yuko bitari bikenewe yuko bugurura federasiyo, nabo bajya abantu muri federasiyo mingana kintu na kimwe bitayeho.
Je ku Rwanda rwiwanje mbona yuko atakintu kinini ya cyane byo kwica, kubera urabona yuko mu Burundi nituravuga bimwe byo kwikingira kugira tugume mu nzu rona tuguma tugenda kandi tugoma duhura n'abantu. Niyo uvuga ngo championnat ntihari kubivuga abantu baguma ba ikiyumviro cyo kubana ya shampiyona ntacyo bitwaye. Je kubwanye mbona yuko shampiyona yobandanye igahera.
Icyo kibazo natwe turakibaza bikadusiga, kandi tuzi yuko mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu dufise ikiza cya coronavirus, kandi icyo kiza kikaba kiri muri bimwe mu kugira umuntu akigwanye bisaba yuko abantu badakoranira ahantu hamwe ari benshi. Nukuri nuvumenga kuri jewe ntihari bwagere yuko umupira mu Burundi subira gutangura.
Ije nibaza yuko ari ibintu bisanzwe kuba n'ahandi hose mu bindi bihugu, ndabona amahiganwa agomba atangure kandi ya corona cyaba kivugamo naho ikaba itarahera. Amico mbona nuko boca bafata bakagira bagafata ingingo nk'izabandi baba bafatiye ko nyine mu bindi bihugu izo nkino zasubiye gutangura, nkuko nyine mu myimenyerezo atabakinyi bo kwegerana mu mamache kuri selebrasiyo atahoja guselebra akora ku wundi n'ukina mamache bambaye mamaske. Je ndabona ico onye yuko atacocho kwica imache zokina kuri kwame canke bagire mache ziba atahororezi bahari.
Iryo heganwa rero rigiye gusubira gutangura. Kanyenkore Jean Gilbert ajejwe ubuhinga mu mugwa wa Vitaro azi cyane umupira w'amaguru mu Burundi kuko ubaye mu gihe kirekire cyane, amenyesha ko ihiganwa ry'uno mwaka ribaye abaye kuko rikinwa hanini n'abakenya taburambe bararonka.
Primus League ni shampiyona idahambaye cyane, itovuga ko ikomeye igereranyije n'ayandi mashampiyona yo muri za 2014 za 2015 tuhereye hafi. Iyo ubu rero icyo gihe mvuga ni uko dufite generation nshyashya ntibaragira experience, harimo n'abana baduze ngo uyu mwaka muri za 2e 3e divizion bajya muri premier division. Ubwo rero shampiyona ntirakomera, mugabo urebye umupira bakina, urebye abo bana umupira bakina, biraboneka ko mu myaka ibiri bafashwe neza, mu myaka ibiri itatu ine tuzaba dufite shampiyona ikomeye cyane. Je mura nibwira nuko barya abantu babafata ku mugongo kabisa bagakomera na Coupe du Monde twijyamo mu myaka itanu itandatu uko pa.
Mu gihe rero hasigaye inkino zitatu gusanga iryo higanwa rirangire, Message Ngozi na Musongati yo mu ntara ya Gitega niyo migwi izova mu zo twari igikombe uno mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana ku makuru ya siporo. Tubashimire cyane rero ko mwateze amatwi. Shimire kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abafashije kubibagezaho. Fasil Gebehu niwe wegeranyije aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho iwanyu no mu banyu ndetse no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya corona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.